Tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni muri isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe, ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe. Uramaze kurota? Niba umaze kurota ngira ngo uribaze na rimwe ati biva kuki, ivyo ndota n'ivyo mba niriwemwo, indoto zivahe, zitegwa n'iki? Urarota ukibagira vyo bitegwa n'iki? Uno musi muri sanga y'uno musi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo, haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene. Muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no musi muri isanga y'uno musi. Nawe si yundi ni Pierre Claver Njejimana, umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge. Mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana. Nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuzi nka professeur, nibyo na byo nyene reka turigumize ko
bego mironeza madame Diane murakomeye amakuri minsi minsi.
Turakomeye turashima. Hanze hatanguye gusa neza, abantu muhuye mu ibarabura urabona ko bamerewe neza, sinzi ko mu ijoro bica bitera kurota neza canke ibyo ari byo.
Ego bisazwe kurota mondo wese ararota, abahinga barabivuga neza ngira ngo turamakara kwisigura neza.
Ego indoto ni kinone ga Pierre Claver?
Ego murakoze cyane. Indoto bisanzwe ni ziyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye. Hanyuma ibyo vyiyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga novuga imigambi amaproje umuntu yirigwamwo, hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye, iyo usinziriye mu bisanzwe bajya uri kurarota, ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ariko ararota. Iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi hamwe ibyo wose wahereje kukurota usanga mu gitondo uvibuka, ugasanga urashaka kubwira umuntu uti meje kurota ibi n'ibi n'ibi. Ariko iyo umuntu asinzire cyane gose, bimwe bita mu gifaransa en sommeil profond, urarota hanyuma ntuweza ngo wibuke ibyo warose. Ariko mu bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebye asinziriye aba ariko ararota.
Nuvuga ko ubwonko burabandanya gukora iyo umuntu asinziriye rero?
Neza cyane. Mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwe bubandanya gukora neza cyane, burakora. Kimwe gusa kubera itiro riba ryamutwaye ntashobora kuvuga ati ivyo niko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye.
Hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto zirubwo kobungahe indoto zose ni zimwe umuntu yozica mu midwi itandukanye cyane
novuga bo indoto mu bisanzwe bako dufite ubwoko bubiri hariho indoto umuntu nabirabwira ashobora kurota ibintu novuga byamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'izindi ndoto bita amafantasi bavuga ibintu donc imaginaire umuntu yiyumvira cyane bica mu mutwe novuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urirana kode y'uko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero niko nibabwira nti bya bintu waba ucamwo bya bintu waba wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nabibabwiye bivana n'itiro ingene biba ringana n'igihe rero iryo tiro riba ari bwinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe kuvuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimo mu ntuze mu gatiro kanjye dore ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigaruke arasifasi ko ndabivuga mu gisaranga.
Hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe yaba yibeshe neza kuko ibyo bita mu gisaranga noze amakoshimari cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuze agatiro yamwe urusinzira ukaza muri kurakangagurika nubwo ko haje ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera ikiro rya buri kameze neza mbwo iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo ikiro nyene bikwiye donc urarota mugabo ivyo donc sinkacho bishobora gukangura mu bisanzwe mugabo ikiro bitameze neza urumva indoto ziragutse kugutera ubwoba ugasanga uciye wikangagurika ugasanga bishye byaka n'ugusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
gatuvuga ngo indoto zirafitanye isano cyane gose n'itiro ritaba rimeze neza
mbaba ndi bavuga ngo arota yicaye naho
warota yicaye
hariyo nka sinzi ko bavuga ngo araradirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
Mwisaze uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabaca ko gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamutse ko kabona asinziriye hama ibyiyumviro bikagwa biza karota nyine nk'uko twadeje kubivuga nubwo ako gatiro kiyo nikaba kameze neza kakaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke n'ubundi bintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefoni duse n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniela. Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Alo,
uherehe ga Daniel?
Ndaha mu gisagara cya Makamba.
Makamba haravugwa maki?
Makamba nameze mu mahoro akazuba ari kose abantu baratekanye.
Urarota canke nturota?
Wajya ngo nta muntu abaho mu buzima tarota.
Hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ntiyarose ntabyibuka ivyo aba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanga kwa vyibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ivyo barose nubwo yavuze ati hari haba basinzire cyane n'abataba basinzire cyane. Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Njejimana n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato.
Akabazo fite fite akabazo birabishika umuntu akarota ajyana karota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufata nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugira nabi kumurya agakoma induru cyane gose ku buryo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka byawe gukoma induru wewe agakoma induru umugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyane biba bifashe bifitanye isano riki na bajya harya umuntu arota ibintu abyose bikazoshika bikaba byo icyo nicyo kibazo nagwa kubaza umusaza.
Urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndejimana akwishure. Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari makamba.
Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nari ko ndabivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze bwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota haba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakirimo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu bajye kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko bijye kumugirira nabi bijye kumwica bivanye na novuga na kiritire ndende kiritire no ivugaguye mu Kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga mu bijyanye n'imibereho y'igihugu arimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabagize ati mbega yoba biva kuki nijene ko ndagerageza kumusigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ibyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ibyo bikunda kwiga kuza bigarukagaruka sinzi ko nagerageje kumwishyura niba namukurikiranye neza
nibaza ko
agatomora neza ikibazo cyiwe
yamaze kugenda ariko uko mubisigwe je ndumva bitahuritse cyane. Ego
turafise
murakoze twese na Aimable ku yindi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri Sanga dusangira ikiyago.
Murakoze cyane amahoro y'Amerika.
Turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi. Guherereye ga Aimable
Nairobi
biragenda neza.
Ari ko akabeho ka ikirere kimeze nk'ikirimo agafungo ka rugira akavura niko karimo kashaka kugwa ariko arakabeho gusa
ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ingene byagenze. Akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Ndejimana twagutumiriye Aimable.
Nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe.
Yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iby'indoto gusa.
Ari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini ni n'akantu k'agadevovize mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari kugira uburakari bukomeye cyane burenze niko barakabaza ko mu mutwe kuko birashika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza sinita mbabara uwo mwanya ariko uko iminsi igenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo kurakara cyane n'ibyobaitari isano n'indwara cyangwa n'ibibazo byo mu mutwe nagira ari ibicabuka ko nishira ibintu nakumurongo nkamenya nimba kunoze no kwitwara bishobotse nimba
ndisabe Jedon muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo Jedon urakoze kumugumiza ku murongo ego Pierre Clavier murumvise akabazo ka ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona hanyuma tushira ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse kubaza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari benshi bari badusavye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe na konyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane byo bifitaniye n'ikibazo cyo mu mutwe
ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibaza cyane cyane ibyo bintu bijyanye na no kugendereza jewe ka buhinga vraiment novuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese avuga ngo nako ngo nawe ufite ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kubitangira kubera mu bisanzwe kuko nari ndababwira indoto mu bisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemo n'ibyo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi n'ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuva rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashobora gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigashika kuko umuntu arota mu bisanzwe ibintu babayemo bishobora kubaho cyangwa n'ibishobora kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biba kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni mu bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola self control kwikontrola hamavuga ati ibintu nina shavura nkarakara nkagira ibyo nonona ebye abantu amategeko acatangura gukora muri icyo gihe uruvo muntu abafise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita un trouble de la personnalité mu gifaransa iyo umuntu bisanzwe afite personnalité iri équilibré ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay se ase ishavuri kandi bigeze ngaha bigeze bituma nkora ibintu bitaroranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba amajyazina ryo kwitwa umurwayi wo mu mutwe entre guillemets kuko évidemment iyo udashobora gukontrola intuze ishavu ryawe uburakari bwawe nubwo yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza icyo gihe rero uca witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afise kutatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ndagitahure neza
ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Clavier ntiwayitahuye
natahuye ariko ndumva umenga nikwiye neza uwo mwanya habaye ikintu ako kanya kirakaje sinuta ndakara ariko uko ngenda nyanariza mu mutwe niho ngenda uburakari buza umunsi n'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokoresha yuko yoba yakosize nka batoya
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko coba ari n'ikibazo kikeneye umuntu w'umuhinga
sinzi Pierre Clavier hari icyo mwumva mwongera ko kunsiguro mwarimu muhaye
umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese nituremye cyo kimwe isoko agiraza kuntahura abantu twese turemye cyo kimwe novuga umuntu wese arafise ingene yubatse physiologiquement arafise arafise ingene yakuze novuga education kuko umuntu mu bisanzwe agizwe n'amaraso n'umubiri n'amaraso akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratoratora aho yagiye aracha uko ukura mu muryango urafite bon muryango urafite ukuntu utunganye ibyo umwana agize iki kabuti kirazira nikibi ashabye cyangwa bitireka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kiremo cyane cyemewe ama hari byo twiga duhuye mu mashure dutarwa ishure tukiga tukigira ku bandi uravuga uti nko bujya muri rivi ndamukunda ugasanga nawe utambwiye utabura kuririmba haiba rero en fait umuntu musanzwe agizwe ni na noye mikere umuryango agacagirwa kandi na nabagenzi ahaba abagicuti y'abagenzi ku ishure gahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hamba uburakari bwa cyane nako nabwira ko bivara n'igende umuntu yakuze haiba rero ni n'imbero cyane cyane yagiye araronga ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara donc personnalité yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hari abafite ishavu byinshi uburakari byinshi nyine bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'indero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose ndagiye kubasigura.
Murakoze cyane.
Abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyine nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko ufise ataza kwigengesera akaramye aragenda arahinduka bukebuke kandi birakunze.
Yego, murakoze cyane gose Pierre Clavert. Turi buta ijwi rya Amerika ariko arayumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ariko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushamo n'utundi tubazo mufise tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe. Nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable cari gishimikiye cyane kuri ivyo mu mutwe. Hanyuma rero ga Pierre Clavert, tugarutse kuri ibi vy'indoto, Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze. Kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga, ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu?
Ego, kenshi na kenshi iyo umuntu hari abarota bavuga nivyo barota bavuga bajya barota bavuga niko ndabibabwira ni ukuvuga ngo bafise ensommeil iri superficiel, ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi uburi kurarazirana mu kuraziranaho urazirana iyo ufise itiro bitameze neza bitari ryinshi. Iyo mwisazi itiro ari ryinshi urarota mbwo nishaka gusohoka mu kanwa ngo bivuge, mugabo iyo itiro ari rikeyi ari bavuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hawe n'abahaguruka bagatanda bagana natambuka no agatambuka sinziriye kagagenda ubwo muri saro agenda gutora ikirwera itiro ryo riba ari vraiment ritameze neza ritari ryinshi.
Mukivuga kuri ivyo inosa natwihanganira.
Iyo umuntu asinziriye cyane ansoye profond ararota mbwo ntashobora kuvuga, bajya barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze ibyo ari itiro rike yavuze itiro ryinshi rwose.
Yego Innocent, tugusabe ugume ku murongo wa telefone, turazi ko uri ku murongo ca tukwakira, ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu jendatsiko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yoga professeur.
Bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubone agize kuzeye amatarative nkajya kirazira kumukora ko nifaso brutal urumva kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu atekanye ugasubira ukamukora ko buke mugabo ntukimobilitaiza mu byure cyangwa mukubite kuko arashaka kugira ingorane nk'uko babivuze nivyo.
Hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hari habarota uri ruhande w'akamuvugisha akamwishura, byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwiwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha nubwo amase we bayugaye.
Ego mutabura yuko muri sanzwe iyo umuntu ariko ararota avuga cyane cyane nabwiye yuko ansomeye nitiro riba ari rikeya nitiro rikeyi donc sevoyo iba iriko iraturura neza iriko irakora neza abari muri activite y'ubuzima bwa misi yose mugabo atari konsante kubera ikiro rya mutwaye bwo novuga ikiro ridakwiye ridakwije dangombwa ko ikiro rya kwije dangombwa ijo nashora nibishora kubaho mu isanzu nibimeze nakugira ati twese mu isanzu twese umwanya uwo ari wose twamwijoro dusinziriye twama turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa minsi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu kutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro riba ari byinshi cyane ikiro itangwa ikiro riremereye ariko ebyen ikiro novuga risperse ridakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye le gros y'ifiguro cyane cyane
Ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent twurana kwihanganisha twakugumije umanya munini kuri telefone Innocent amakuru
meza
uherere hehe
kimego cha Kenya aho bitwa Kakamega
muravuga make
nameza
abari Kenya murakoze no musitse ko turonka ama telefone yanyu menshi muzohore gucyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo nari cyaje yo ndiko na bizindoto bira igishane yo ndoze na karoga ikintu kira ntizoba yo kizola na nsiba ni konti cyo cyaje karoga Hari nko kumufasha kubana nagize indoto iri hafi ajya mu gihe kubane ariko kuri ayo nzi kari gucanye amaze gushyira mbiye kwa kintu cyose kizana mu rugo rwanjye usabyara ntacyo cyatumye menya ndiye no kubifata no kwa ndi ngiye kubana n'ibyo byari bakuti
ningi gato uvuze ngo umufasha wawe warose iki
akaroro ka hafi kati nko kumufasha kubana n'umugore wanjye na jinsi ndio tuliko na mufasha mukuri bintu modoka byo yo watu nje ajaza nyiko mu rugogo anje tubana ariko kubera na imaze njinde ne tubana rije ndoto amaze gushika nta kintu yajaza nyandi saka kinashora kuza na mu rugogo anje kubera iyo ndi jinde tukino kira bigino shana yaiza kuti tangu ni ndabi ni mwana gara gwaye kishwa gutaurukiza
Beka tubanze dufate n'ikindi kibazo cha fundi na wari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishe rimwe fundi ikaze nawe ku jugi America.
Ego mara ko de genoye mu Burundi.
Amajahe gafu.
Mu ntara ya Rutana.
Rutana namwe muvuga make.
Na mahoro.
Akabazo kawe ka Pierre.
Ikibazo mfite. Umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto izi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe nsiguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu byinsiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibe ni impano n'ubutumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu ajye bamucumise imbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose ndabwo ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sizigere mu kirundi no bivuga
umuco
culture bira umuntu la culture mu kirundi mba sizigere no isigura neza mu kirundi umuntu kubandanya rondira amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco nakaranga ngira ngo yego
alo
ni umuco nakaranga kahuye gukira
ako umuco vala umuco imico nakaranga kigize igihugu kenshi na kenshi umuntu arota ibyo muri ako karanga ni mucho ego hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe no ibyo bintu kenshi na kenshi nkunda kubiha ikibazo kininiya kuko icyozi cyoco nuko twese turarota amatwarota ibintu bishobora kushika cyangwa ntibishike yego urashaka kurota ikintu kikazoshika kushaka kurota ikintu kizoshike ivyo mu bisanzwe tres normal n'ibintu bisanzwe cyane guca uvuga rero guca utanga isiguro ngo nawe ikintu kirashika ugaca ugomba kubigira nkanoze nka ini regle general nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane ego hanyuma kuri uyu muvuka yo mu Rutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute kugira ngo umuntu yikingire indoto mu bisanzwe misaga yategeza kugira nozeye asombe soigne donc puis umuntu kuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza hanyuma ukagenda kuryama ahantu ameze neza atabintu atandu atanduru ihari atagwa mu ruhari atamabruit no vuga mesha hari kugira ngo ushobore gusinzira neza umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza indoto uzorota mugabo natwe zokugira kuko nuzobyibuka nuzomenya nuko warose twese turaryama tugacya mugabo ntitumenya ngo twararose ariko abahinga barabyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese hanyuma indoto zikaza mugabo ntihagire icyo zikugira ntihagire no kuzibuka ntuzibuke kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe ubuzima bukagenda neza mugabo iyo uryamye ahantu atameze neza ukirigura akora ukaruha rwose ikiro rikamera nabi urumva indoto ziteza guca zigufata kandi ikakugira ni bo yego ukazibuka kubera itiro nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza
yego Stani utwihanganiye gato ku murongo wa telefoni ndabumva Professor urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote namwe ati natekane ajya miheza indoto rero si nziza ntacu zimaze yaba umwarota avuga ya harico zimara ku bwonko bw'umuntu
indoto ku bwonko zirakimaze kuko afite nariko ndakubwira ni ubwonko ni nka firme uburi kuraturura ni serivigo izunguruka misanzwe utarose uwo wapfuye indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho ni ukuvuga ngo serivo yiwe iguma imitumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo haba n'indoto izo ndoto zikaza y'amafantazima akaza ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari hafi ari mu buzima mu isanzwe yego kuko utari kurarota mu isanzwe ubu serivo yawe iba yahagaze serivo nayo ihagaze umuntu abapfuye
hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'iby'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore mu bahanura kugira ngo bashobore kurota
kugira ushobore kurota urumva kugira ushobore kurota ni ukuvuga ngo iyo afite ujya nawe ugomba ukagira nozeye yeferanse no munsi bo wera wirekere mu bintu byinshi uruhe ugira iki ama ushugira itiro bitameze neza arasiga ahantu ukabura itiro nawe urije ukazomba urakanga utaje ukangute mu isanzwe uburose ama ugakangagurika icyo gihe urumva ni ukuvuga ko tosome itiro yawe mu isanzwe iba ryabaye peritiribe imaze kuba peritiribe rero indoto zica ziba nyinshi
yego murakoze turi kumwe na Stani hamwe na Diodone turahera kuri Stani ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga
yego murakoze
uherere he Gastani
bo ndi Bujumbura mu Burundi
Bujumbura muvuga amaki
Bujumbura na neza turashima turaho tumeze neza
akabazo kawe
bo akabazo kanje ni kubijyana n'ibi by'indoto mu bitanze kenshi uyu muhinga yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yanyemo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye biba byarafite ku buzima hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko arakoroka ku manga nini cyane ndende rwose kandi bikaba byari byaramaze gushira mu buzima byasa na rimwe arakoroka ku manga cyangwa asa na rimwe yabibayemo cyo gukoroka ku manga mega iyo fenomeno yabishika gute kugira ngo seruvo igarukane ijya nico kintu cyo gukoroka n'ahantu hari hari cyane akabazo kanje na akobya nari ntanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
ikabanye kenshi igakunda kuba kenshi
urakoze cyane ngaho ibujumbura gwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
nerereye mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuga iki
nasha tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
kabazo kawe kwa Pierre Claver muhinga twagutumira ino munsi
akabazo kanje gahagaze ku kibazo cy'indoto
Allo turakumva
hari abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega biravyagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo babiva ku by'abantu dushobora kuba twirigwamo bikatugora gutahura akabazo kanje nako
urakoze nawe Gitega
ego
ego Pierre Claver turahera ku tubazo twa Stanyi atakunze kuroka kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atavyegeza bamwe muri kahise turajanira nani kibazo cyo yatwandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yama arota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
okay bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati ya marota ariko arakoroka mu manga ya marota ariko aramuhongora amenyo cyane ya mariko ararota ariko ararangura amabanga nubwo ni bon bisanzwe hari byo tubamwo haje tubamwo 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 iminsi yose tuzi ko tubibamwo hakaba hari ibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abana batoyi nk'uko bisanzwe nko nguyu arota ariko arakoroka nko mu manga no kurambega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni hirya nyine by'ubuntu uri kurahonguka amenyo hari ibyo novuga umuntu yibuka byamubaye ko cyangwa atibuka byamubaye ko cyari byabaye ku mubanyi cyari byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye hahantu muri ya filime ariko ndabwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura nti ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyangwa abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twakemo tukiri abana ni byinshi cyane ni tuti nishene hamba rero iyo uri kurarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturunda ukiri umwana byageze ibyo wakuriyemo umukino wakina ibintu byose bikaza bakaba ibyo bigaruka arasifase hamba cyane cyane ugasanga ni ibintu byakumaritse byarabaye gutera n'ubwoba bahura nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mwabaye ari kabwa ati urarota ibintu bikazoba cyangwa bikaba ibyo nako ndabwira nari nameje kukisho ndababwira nti mu bisanzwe urashaka kurota ibintu bikazoba ubwo ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu abayemo birashoboka mu bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshya bifata kome novuga ibintu general ni regle general donc je dis bien je vais gushika fortuitement comme ça ata utocho ubitangira uruhande ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyane ni ngombwa giteza kuzoba ije nibaza ko atari na gato
hariho nababyitwaza bakabaka
allo
ego mubandanye
allo
mwari muvuze gute
narimvuze nta muntu cyangwa abifata nk'intuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzosha kiba cyangwa ntikizoba urumva kirashaka kuzosika cyangwa ntigishike bivanye na circonstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane ama sizi umuntu wo mu rutana nibagiye ikibazo yambagiye mbere cyangwa mwonye ubusaga byane
muracishuriye ko cyari cuyo avuga ati bihera he kugira umwarote yibukundi ntibuke mwari mwamaze kubisigura hanyuma ahuga kandi kabazo ga Pierre Claver hariho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mu kimizurma ngo bisigure ibi uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gutya ngo bisigure ibi kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zande zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizurma abandi ngo hari indoto zike
voilà donc urumva aho ubaye ingene wakuze ibyubayemo uvuze ibyubayemo uvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azi ibyo asenga arafise voilà bizabe indoto zirakwataka zikwatakira aho uri nyene do uvuga ngo yesho kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamizi basukuntu batanga isiguro y'ibintu abakatoliki basukuntu batanga isiguro y'ibintu uvuga ngo uko umuntu yemera niko tanansi y'ugusigwa isiguro indoto ica igomba gufata intumbero no kuvuga ngo uri muri etazi muri Amerika umwana yakwenga muri Amerika akagira indi culture americaine no kuvuga ngo azorota indoto zijanye ni Amerika umurundi yakwenga mu Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi
mbe hajya ntutswa na duto turarota nubwo tudahora tubivuga utubebe akana k'amezi atandatu akana k'amezi abiri natwe turarota
koko kuko tutarose afete umusaza zora y'umwana avutse servo yiwe imeze nka urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ubwo amaze kuyigira en contact na mama wiwe nubwo ngo servo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama l'image de mama est déjà plaquée dans le cerveau yo imaje mama iramaze kumenyekana muri cerveau yiyo duwa rero ajyamye ya imaje mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota tang umaze gutako icyo bita kuja kuyisi mu buzima indoto zo zitangura
aba amaze kurera utwana dutonya tw'utubebe usanga dufise nka 4 amezanye amezabiri no kuduga hari giye nka kana yukareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane
kajana igeze ari indoto bisaza umwana ego
hanyuma hariho akandi kagani mu kinyarwanda no mu kirundi karavugika umutindi arota icababaye twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega umuntu arakwega indoto kandi
urumva umugani urakomeye cyane umutindi arota icababaye umva bacha tuvuga yuko avete indoto bisanzwe ikuta gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu donc kiraje ishinga vraiment qui goûte na que bien kirakunda kugaruka ha évidemment umutindaro ticababaye no kwango utakibabaye utaki kitigeze kiza muri servo ntakizopfa rwarose ni ko bisigura ego
abagendera ku myemerere imwe ngirango muraza kutubwira nimba nk'abahinga mu vyemera canke mutavyemera hari ico bita alchimiste bakavuga ati wewe ico yumviriye kikuba nimba ushaka kuba mu mahoro yumviye ati uzotunga uzomererwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu vyumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana biwanje na Amerika ndabibabwira bon bari n'abahinga abahinga bamishibuye gose ba Emile Durkheim bamaze ba Jean Piaget barasigura neza wisanzwe iyo uyumvira neza positivement upositive akadoza kawe kebye karaba vrema keti na kesi umuntu aba icyashatse kuba ushatse kuba umukozi uraho umukozi amucukunda gukora ushatse kuronka ibintu ebye urabirondera ubi ushizemo ishaka hama nabwira abantu yaturire ko ibintu byiza cyane yaturire ko ibintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba misanzwe kwiyumvira birema vrema bibaho uvuga ngo uyiko uyumvira ibyiyumviro byiza ibyo bizose biguma biza no mu ndoto zawe hamindote yawe eje urayishika ko ama kubirushike ko ugira un projet hanyuma indoto zawe ukayishika ko ndagwa nka karoro ari umwana avuga ati jewe neza kuzoba umu engineer neza kuzoba umu docteur ebye yaramaze kubyira tubyako atavuga ati jewe ntegeza kubwira abavyeyi banjire muri no shure hama ndazoryiga nishaka ryaje ryose hanyindoto zanjye nduko umuganga ebye umuganga ukabonera mubaye ibintu nk'ibyo urumva indoto zirarema vraiment ivyumviro birarema ubikora twumviza ifoko uha umwanya ivyumviro byiza ugube wiyumvira wiyatira ko ibintu bibi navyo nyene biragushikira ego
hanyuma gapya claver n'igari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ingwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu arote kangahe kundi
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za twinjira mu ndwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba indwara ryari n'igihe iyo umuntu arose acayirwa ameze nabi ugasanga ubuzima bwe bwose bwahindutse ugasanga nagira azashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumbura umuvyeyi umuvyeyi wanjye niwe yarantunze niwe yagize iki ugasona aciye areka no gukora n'igikorwa na kimwe agasiza muri ibyo bintu wumva icyo gihe indoto iza zavuyemo indwara yego n'akarero nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi hose hanyuma ugaca uzigira ko araretse ibyo zakubwiye bakubwira ati narose yuko ngiye ku kazi baca banyica baca gutu uno munsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi utatonze ebye arakubaza mbe domande explication iratanze ikiguro konvenka akazi kakaba gaheze umva dafite condition iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko ara lettre eh bien zozatawe kuba ibimenyetso by'indwara
yego tuje ku yindi murongo wa telefone uriko Gerard ndayisaba ikaze ku ijwi rya Amerika
yego cyane turi kumwe ndi Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza amahoro cyane turashimiye iteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ibirayi birenze ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushyira ku magana atanu na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komune ngaho mukayanza
mukayanza ku isoko muri komune kayanza nyine
komune kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia claver twagutumiriye
ego murakoze kutwijambo muri iki kiganiro turagikunda cyane ajyo mfite ikibazo kenshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemyo rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye tukikara tugasinzira tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota duce tubibona amasomo yandi ntituzi yuko zoba ari ingorane dufite mu mutwe
turi kumwe ako kabazo pia claver yari yakishuye ugume ku murongo gato pia claver mutwihanganire turafitaniye ibibazo nainge kuvuga ngo turafitanye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi twa FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri show TV bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwisho yabandi Gerard mu majambo makenya yariko avuga ngo ngo iyo yiriwe arabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo byo mutwe bafise
nibisanzwe ntango ari mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanywe ku munsi ugiye kuryama birashobora kugaruka ugasubira ukabirota n'ibisanzwe ntaho bisa bisana n'uburwayi bwo mu mutwe natekane areme nariko ndababwira ni abantu bose bazima bararota hama indoto nibisanzwe nariko ndamubwira ni nariko ndababwira ni indoto za kuba ingorane igihe umuntu zikiye zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwa kare kubera imyitwarariko myinshi yagize bijyanye n'idoto ya Rose. Ego natekane nta ngwara irimo na gatoke.
Ego Gerard Watte Omokeo. Gerard Watte Omokeo. Jarangira. Ego ugira umunsi mwiza ngaho mukayanza Gerard.
Murakoze cyane gose mukije turaronka makuru yanyu turakunda cyane.
Ntacho tutazokora ngo umuyaronke nico natwebwe tubereye. Urakoze.
Murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp tukatwasanga mwa makuru mudeshikiriza.
Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo.
Kuri nimero nyine murata kuntora kumugaba mukoze.
Sawubwira umunsi mwiza.
Namu muhereri mwana n'ibintu
byiza. Ego ego mbega Pierre Claver hari ya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Halo?
Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mungahe byitiro gushika azovyuke.
Okay, voilà. En fait, urumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama rero bisa ngo akavaziko bisabye iyo ugiye kuryama direte mu giro mitiro biba ari byinshi biba ari byinshi na kera rindi n'abarundi iyo bagomba gukwiba barahengera hajya bisanzwe uhejye gufungura uhejye gufungura ugashyira kuryama bisanzwe binjira mitiro gita akavaziko mitiro biba ari byinshi cyane indoto turazirota n'ushobora no kuzibuka. Akabaro ni kiro riba rikorera gabanuka harya umubiri uza waruhutse neza haya masaha 8 masaha 2 masaha 8 masaha 9 ubusinzi rikiro novuga riri leje asobe très leje ushobora kurota ugakanguka mbere kenshi na kenshi ni hamwe umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kuyihagarika n'izinzi kya gihe iyo afite indoto zihije urashaka kuzibuka kwibuka ibyo bari kurarota kubera ikiro bari biko ryatunguka ripunguka hama akaba rero rya kiro ryegere ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama ya serivisi agatangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva ni ibintu nk'ibyo mwisanze ikiro très profond cyane cyane nibijya iyo umuntu misanze aheje gufungura agategera akajya Pierre tabo gufata nubwo riba ari kiro riri kuko rikomeye byinshi ego rituma afete ata urota mbwo ntibibuke ibyo warota
ndabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa
afete nababwiye ndi afete ugisinzira deke utangwe tori kiro indoto ziba zitanguye ziba zitanguye mugabo l'intensité yazo igendi novuga igendi igabanuka en fonction y'itiro gere rigenda rigabanuka ndetse bituma kenshi na kenshi iyo itiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigura umuntu ziba nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko itiro riba risa n'iryaheze mu isanzwe aro itiro riheze ebye ucusura ala sifasi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko wowe turiko turavugana ibintu umva serivo nta mwanya kuza kuguzura guturura ngo irikiturura muri ibinyene turimo ubu nyene ubwo ni naza kuryama mu ijoro ibitwa mbe tuvugana birashaka kuza kugaruka erwa Diane ya telefone ya tele hanyuma voilà mugabo kubera itiro zo afite uko ringana afete nshobora kutabyibuka cyangwa nshobora kubyibuka bivanye n'itiro ryanjye uko risanzwe ritunganijwe.
Yego turi kumwe na Eric Biriho. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
cyane
uherereye ga Eric
ego Pretoria Afrika y'Epfo.
Muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota cyangwa nimurota?
Iyo ibyo bishikira umuntu wari we wese
akabazo kawe ku ndoto rero
akabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto si ikibazo ku bijyanye no kwiyumva ikintu umuntu yakora buri kwezi.
Eric tuko tukumva nabi Dieu donné. Eric uramwumva neza? Eric twe ntitumwumva. Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye n'icyo?
Eric naje sinamwumva neza.
Eric suramo akabazo kawe.
ikibazo cyanje kijyanye no kwiyumvira cyane. Rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo. Nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira.
Ego Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo
nakumvise nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira biva bivanye nibihe umuntu arimo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimo ushobora kuba uri mu bibazo ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye hanyuma rero umutwe ugaca ukoresha ukoreshwa rwose nibwo byiyumviro bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimo ivemo uyivemo urumva ati mbega none wakora iki kugira ngo iyo ntuzeye ibyo byiyumviro bibi ubireke mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko bwa atanyishe ushobora kugitorera nababwira abantu benshi ntugiye ikibanza ntugiye umwanya wacyo nova nimba ariko urakora igikoba kanaka ukabona nturi nturi konsantre kuri ikiyumviro kanaka cyo kikubujije amahoro no gusaba uhindure activite uhindure igikorwa ariko urakora hanyuma ukore ikindi gikorwa urabyumva uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ibyiyumviro ni ukuvuga ngo nimba ariko urakora igikorwa ikinaka icyo gikorwa kinaka kikaba ubona ariko udashobora kugishobora kubera ibyiyumviro bibi urimwo icyo gikorwa ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora hanyuma ari ibyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi mujya hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyumviro cyawe kiguhanze yatora inyishu mu bisanzwe ibyiyumviro byawe byishyira umutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi ukoresheje ruvuga guhindura akazi guhindura ibikorwa warimo hanyuma ibyiyumviro davete na konsantrasiyo igakijya ku kindi gikorwa aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibi bya biguhanze bica bihinduka.
Ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashyitse ku munota wa nyuma mu dukundire mu kishure Pierre Claver b'abantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke ni ingwara
bon ahurumva vyongora gutanga inshu itomoye mugabo ico nokubira cyose abantu baro imyaka maze gukura novuga ibyo bya kwifata bya petit besoin tabi kibaho naho utabara buri maso usanga byabaye mbere wacu kwera isenke zitaba zikimeze neza ni ibintu bisaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru arashobora kuba rota kurota kujya kwa bana bakiri batoyi batameze izo isenke babe bafise yarose ni ariko aragira ibyo ariko aragira pipa kugira pipi ni umuntu akuze rero avec les isenke ziba zitakimeze neza urumva arose navyo bica bigenda gutyo.
Yego, murakoze cyane.
Kuba atarose aka yego nange rekamushikira.
Yego, Pierre Claver Njejimana twibutse ko muri umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge ikigo kiraba bafise ingwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ibyigwa bitandukanye bijanye n'inyifato n'iki. Murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzo bikore nk'uko mwabikoze uno munsi.
Urakoze cyane Diane, urakoze cyane Vema, nge nibaza yuko ntacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane ibitari bike mu bantu.
Urakoze cyane, abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza, abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza ariko turashaka amajwi yanyu, turabakumbuye turabanyoteye, muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi yari kumwe na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Chang Diane Nahadze ni jo nabategure nongera ndabashikiriza mu isanga y'ino munsi mushobora kongera kumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanyige c'isaha 12 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.